Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2004 FM 104.3 ikaze makuru yo kuruno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Frederic Mundikije. Mu Burundi umushikiranganji wa mbere mushasha Gervain Ndirakobusa yinjiye mabanga kuri uyu wa kane ku muhingamo mu kanya gaheze yabisikanije na mugenzi we Alain Guillaume Bunyoni yamusigiye umushinge ubwirizwa kwisungwa ikorana buhanga.
Nibwo yambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none, barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva kugwe ubwo hasi gushika kugwe ubwo mukuru w'igihugu bivugwa byose bishobora gukurikiranwa.
Uyo ni Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere mu Burundi. Leta ya Gambia iriko irasuzuma niba hari isano hagati y'impfu z'abana n'umuti wa paracetamol bahawe. Ubwami bw'Ubwongereza uno munsi ku wa kane bwamenyesheje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri arembye cyane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Antony Blinken ari mu gihugu cya Ukraine. Ido ni ido ya makuru yose ntihagira aho muja imukanya. Leka ya makuru cyatanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ubwami bw'Ubwongereza uno munsi ku wa kane bwamenyesheje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri arembye kandi ko utewe impungenge n'amagara yiwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Ingwara umwamikazi Elizabeth wa kabiri agwaye ntiyatangajwe. Itangazo ry'ubwami rivuga ko abaganga bihariye b'ubwami bw'Ubwongereza basabye kumuguma hagufi ahari mu ngoro yiwe iri muri Ecosse. Iyo ngoro ni nayo asanzwe abamwe mu gihe cici. Ejo kwa gatatu umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari yasibije inama yari kugirana n'umurwi urimwo abahanuzi biwe bamwegereye. Bitegekanije ko umuryango we wa hagufi uza kumusanga mu ngoro ari muno munsi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Liz Truss abicije ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse avuga ko igihugu cyose gitewe impungenge n'amagara y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Truss yabandanije agira ati, jewe n'igihugu cyose turi kumwe n'umwamikazi wacu kumwe n'umuryango we muri bino bihe. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri twibutse ko afise imyaka 96.
Urakoze Diane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Antony Blinken ari mu gihugu cya Ukraine. Ibindi kuri inkuru, inkuru rero nibaza ko tuyibona mu kanya, ariko reka tuje ku nkuru ivuga ko umunye Kongo Vital Kamerhe yamenyekanye cyane mu gihe cy'amatora aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitezwe mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'icyo gihugu muri indwi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Nubwo akomoka i Bukavu, i Goma niho higanje abayoboke b'ishyaka rye New Popular Nation Congolaise UNC mu Gifaransa cyangwa ishyaka riharanira ubumwe bw'Abanyekongo ugenekereje mu Kinyarwanda. Nubwa mbere Vital Kamerhe haribu wagarutse Goma kuva mu mwaka wa 2018 yiyamamariza kuba perezida. Umunyapolitike wigeze kuba umuyobozi w'ibiro bya perezida yaje gutabwa muri yombi mu 2021 ariko kunyereza amadolari ya Amerika angana na miliyoni 5 yaragenewe umushinga wiswe umushinga w'iminsi 100 wo guteza imbere ibikorwa remezo perezida Felix Tshisekedi uri ku butegetsi yari yasezeranije abaturage. Mwaka 2021 Vital Kamerhe yakatiwe imyaka 25 y'igifungo, ariko nyuma aza guhabwa imbabazi z'umukuru w'igihugu arekurwa mu kwa gatatu uyu mwaka amaze muri gereza umwaka umwe n'igice gusa. Uruzinduko rwe i Goma rutegerejwe cyane n'abayoboke b'ishyaka rye abereye ku isonga, bamwe batangiye kumushimagiza no kumuvuga ibigwi mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga iminsi mike mbere y'uko hagera.
Urakoze Jeffrey. Mu kanya makuru ariko aratangazwa kuri CNN avuga ko umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ahejeje gusandaba aheje kwitaba umuremyi yari afise imyaka 96. Ayandi makuru kuri inkuru turayabashikiriza mu biganiro tuza kubategurira mu nyuma. Reka rero dusubire ku makuru yacu. shikiranganji w'imigendanire ya Amerika na Kongo Anthony Blinken ali mu gihugu cha Ukraine ni inkuru dushikizwa na Diane Ninazwe.
Nurugendo rugamije kwereka Ukraine kwa Amerika ikiri ku ruhande rwayo mu ntambara ico gihugu kirimo n'Uburusiya. Iyo ntambara ikayimaza amezi atandatu. Blinken araza kandi kugaruka ku mafaranga agera ku miliyaridi zibiri z'amadolari yo gushigikira ubushikiranganji bwo kwivuna basi muri Ukraine n'ibindi bihugu 18 vyegereye Ukraine. Leta Amerika yifuza gusaba ayo mafaranga yose inama nshinga mateka yayo. Urugendo rwa Anthony Blinken muri Ukraine rubaye imbere y'indwi zike gusa ngo habe inama rusange y'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi ba Amerika bakaba bavuze uno munsi ko iyo nama izobera i New York agiyo akajyo keza ari akajyo keza ko kongera kwibutsa ko ari ngombwa ko ibihugu bigize ONU byubahana bikubahiriza ubwigenge bw'ibindi bihugu.
Urakoze Diana. Leta ya Gambia iko irasuzuma niba hari isano hagati y'impfu z'abana n'umuti wa paracetamol bahawe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Guverinoma ya Gambia irimo gukora iperereza ishaka kureba niba impfu z'abana babarirwa muri mirongo bahitanywe n'impyiko zananiwe gukora muri aya mezi ashize zaba zifite aho zihuriye na paracetamol y'umushongi banyoye. Umuyobozi ushinzwe ubuzima muri Gambia yatangaje amakuru y'ibyo perereza uyu munsi kuwa kane. Umubare wiyongera w'abana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko bagize ibibazo by'impyiko watangiye kuboneka mu mpera z'ukwezi kwa karindwi. Uko wazamukaga niko abaganga batangiye kugira amakenga ko imiti yaba ibifitemo uruhare. Umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri Gambia Mustafa Bitaye yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza dukesha iyi nkuru ko hari abarwayi batangiye kuremba bagaragaza ibimenyetso by'impyiko. Ibyo bikaba hagati y'iminsi hagati y'itatu n'itanu nyuma yo gufata umuti wa paracetamol wagurishwaga mu karere. Byari bitarasobanuka niba hari ubwoko bwa paracetamol bwihariye bwarimo gukorwaho iperereza. Mu bimenyetso abana bagaragaje harimo kutabasha kwituma ibyoroshye n'umuriro ushobora gutuma impyiko zihagarika gukora nyuma y'amasaha make. Kugeza mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kwa munani abana 28 bari bamaze gupfa nk'uko imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza ku gipimo cy'impfu zigera hafi kuri 90%.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Diane na Jenny na Jeffrey Mutagoma yadushikirije. Twabwiye kandi ko mu kanya inkuru isohotse mu kanya ivuga ko umwamikazi w'Ubwongereza wa kabiri Elizabeth wa kabiri yitabye umuremyi afise imyaka 96 n'amakuru ariko aratangazwa ubu nyene muri iki gihe turiko turababwira. Muriko mwabandanya kumviza iradio hejwi ya Amerika isamyanire i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika iyo aga binini. Aya makuru tatangure mu Burundi. Umushikanji wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca yinjiye mu banga kuri uyu wa kane ku muhingamo mu kanya gaheze yabisikanije na mugenzi we asubiriye Alain Guillaume Bunyoni. Inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi muri Kenya.
Ibiro byo kubisikanya hagati ya Gervais Ndirakobuca umushikanganji wa mbere mushasha na Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe mu buryo butunguranye kuri uyu wa gatatu byabaye kuri uyu wa kane ku mugoroba. Zari zasibijwe mu gatondo kuri uyu wa kane ku mvo zitatangajwe. Abagabo basanzwe bamenyeranye kuva bakirwanira mu ishyamba umugambwe CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshyamba babonetse bahana impapuro nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi. Baranakoranye mu gipolisi cy'u Burundi mbere Bunyoni akaba yasubiriwe na Ndirakobuca umushikanganji bw'umutekano imbere yo kuja kuba mukuru wa leta mu 2020. Ku mashusho Bunyoni aboneka amwenyura gato na yo Gervais Ndirakobuca asanzwe yatwenga gake yabonetse yakinye impapuro mu maso batanyinyuka. Bose bari bambaye amakostime n'amakravati. Alain Guillaume Bunyoni asanzwe yaberwa cyane akambara n'impuzu zizinyimze n'umutambukanyi wiwe akaba yari yajanishije nk'uko yama mu byambarwa. Bamaze kubonana mu ibanga umushikanganji yahora yavuze ko yasiguriye ugiye kumusubirira uko akazi gakorwa amwereka dosiye zose zibwirizwa gukorwa kubw'ineza y'igihugu. Yavuze ko ikintu nyamukuru ari ko banabuhanga yemeza ko rizotuma n'abanebwa canke abiba batabasha kubikora.
Igikorwa ca mbere ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma ibikorwa bigeze. Icyo twakwita digitalization ni igikorwa gihambaye kugira ngo chobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ubwo bwo hasi gushika ku bwo bw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza.
Yanashikirije ayandi madosiye yihutirwa arimwo ukunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'uturusho tugenerwa abakukuruke. Imwe mu migambi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko azoshira imbere mu myaka yiwe ya mbere, ariko n'ubu ikaba ari umugani.
Igikorwa gikurikira ni umugambi wo gutunganya bushasha ibijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu no mu kuduza umwimbo mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga. Igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu ijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira bikurikiranwe neza nihabemwo wanjya wangura. Icyo gikorwa kigeze kure, icyo tubona gifatanya gikorwa kijyanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru nk'uko nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu yabishikirije avuga ati niburiburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yarageze ko n'abakukurutse kera nabo nyine ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo.
Arenga Yome Bunyoni yasubirijwe mu buryo giturumbuka kuri uyu wa gatatu. Ntambo n'imwe yigeze itangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza umushikiranganji wa mbere mushasha Gervain Ndirakobuca. Kuri uyu wa gatatu vyari vyavuzwe ko bagize leta nshasha badateba kumenyekana, ariko siko vyagenze n'ubu ntibaravugwa. Umukuru w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi ukaba n'uwa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'2020 ya Gatonde Rwasa yasavye ko iyi leta iroye gushingwa yojamwo abashikiranganji yo migambwe yose nk'uko vyakorwa ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kuri uwa kane habo kubisikanya ku mushikiranganji wa mbere mushasha n'uwahahora amenyesha makuru atari bake bakorera ibinyamakuru vyigenga bidoze bavuga ko bankiwe ukurikirana ibirori. Umwe mu bari bahari atashimye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika ko bagera kuri 10 batemerewe kwinjira ku kirimba cyitiriwe Ntare kiri Bujumbura kandi bari biyandikishije imbere nk'uko babisabwa. Ntambo zabitumye turamenye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwise Ntare nkuru ibwongereza ko umugambi ubwongereza wo kurungika mu Rwanda bamwe mu basaba uhungiro uteye kubiri n'ivyemezo ngenderwa ko ico gihugu cafashe kuvyereka impunzi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo ishami rya ONU ryita ku mpunzi ryabwiye urukiko ko u Rwanda rubuze byinshi mu byibanze nkenerwa muri sisiteme yarwo yo kwakira impunzi. Umunyamategeko uhagarariye HCR Madame Laura Dubinsky yagize ati hari ibyuho bikomeye muri politiki yo gutanga ubuhunzi mu Rwanda. Yongeraho ko nta cyizere cy'uko hari cyahinduka mu gihe ibyo byuho leta y'u Rwanda itanemera ko bihari ahubwo ikabihakana. Mu nyandiko yagejeje ku rukiko nyuma, uyu munyamategeko yisi politiki y'Ubwongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu Rwanda uburyo bw'ubwumvikane bwo kwikuraho umutwaro buzateza ibyago bikomeye byo kwirukanwa aho abantu birukanwa cyangwa bagasubizwa mu gihugu aho ubuzima bwabo n'umutekano bishobora kujya mu kaga. Yongeraho ko ibyo binyuranyije n'amahame abuza gutoteza impunzi zizizwa ko zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo nyandiko ayisoza agira ati HCR iricuza cyane cyane kubijyanye n'imyitwarire ya kimwe mu bihugu byashyizeho amasezerano arengera impunzi, kandi ko ari iby'ingenzi kuburira ko amasezerano Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda nyuranyije n'amahame shingiro bwiyemeje akubiye mu masezerano arengera impunzi. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ariko ibyatangajwe na HCR ko rufite ibyuho mu itangwa ry'ubuhunzi irabihakana. Umuvugizi wayo Madamu Yolanda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko HCR ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u Rwanda wakoranye narwo kugeza no mu cyumweru gishize mu kugeza mu Rwanda itsinda rya 11 ry'abimukira bavanwa muri Libya uba bagera ku 1000 bakaba bamaze kwakirwa mu Rwanda. Uyu muvugizi wa leta y'u Rwanda akongeraho ko HCR ubwayo yashimye politiki y'u Rwanda yo gufungurira amarembo impunzi ifata nk'intangarugero aho rumaze kwakira impunzi zigera ku 130,000 kuva mu myaka 40 ishize. Ati barabizi ko ubushake bwacu ntashidikanywaho bwo gutanga umutekano ku bababaye tubukomora mu mateka yacu ubwacu. kubijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza kandi Madamu Makoro avuga ko leta y'u Rwanda yahuye n'abahagarariye HCR mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ngo bayaganireho ariko ibibazo byose byazamuwe mu rukiko ntabyo ishami rya Roni ryita ku mpunzi ryigeze rigaragaza Abacamanza mbere bari bumvise ko HCR ikorera mu Rwanda kuva mu kwa gatanu k'1993 aho kugeza mu kwa gatandatu k'uyu mwaka irishami rya Roni ryita ku mpunzi rihafite abakozi barenga 300 Icyakora mu nyandiko ye Madamu Dubinsky yavuze ko n'abategetsi ba Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ubwabo biyemereye imbere muri Ministeri ko babuze andi makuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe mu Rwanda Umunyamategeko wa HCR kandi yavuze ko bamwe mu basaba ubuhunzi bavuga ko birukanwa n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka mu buryo budakwiye rutanabanje kwita neza kuri dosiye zabo ahubwo bigakorwa mu buryo buhishe ati kuba sisteme y'itangwa ry'ubuhunzi rimwe na rimwe ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda ibyo birongera ibyago by'ifatwa ry'ibyemezo bihutiyeho Ku ruhande rwabo abanyamategeko ba Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza babwiye urukiko ko amasezerano icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda yizeza ko buri wese uzoherezwa mu Rwanda azabona ubuhunzi binyuze mu buryo buboneye naho umuvugizi wa leta y'u Rwanda we yahakanye ibivugwa na HCR ko haba hari abasaba ubuhunzi birukanwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka kuri Twitter Madamu Yolanda Makoro yagize ati HCR irabizi ko mu Rwanda ivangura ribujijwe mu itegeko nshinga ryacu kandi barabizi ko tunatanga inzira igana ku kubona ibyangombwa byemewe byo gutura cyangwa ubwene gihugu kabone niyo usaba ubuhunzi ubusabe bwe bwaba bwanzwe buri wese ahawe ikaze mu Rwanda abasaba ubuhungiro benshi hamwe n'impuzamasendika y'abakozi bo mu nzego za leta y'Ubwongereza Public and Commercial Services Union ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ya Care for Care na Detention Action barimo gutambamira mu buryo bw'amategeko iyi politiki yatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'uyu gihe Priti Patel Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Madamu Patel yavuze ko aya masezerano yisa ya mbere ku rwego rw'isi agezweho hagati y'igihugu cye n'u Rwanda yakozwe mu rwego rwo kuzibira bimukira binjira bakoresha umuhora wa Ramanche nk'inzira y'ubusami binjiza mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko Leta y'Ubwongereza ifata amasezerano yayo n'u Rwanda nk'uburyo bwo guca intege barushimusi bambutsa bimukira mu mato matoya ku kiguzi banyuze mu muhora wa Ramanche Nyamara imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubwo impunzi by'umwihariko yo ikanenga imyitwarire y'u Rwanda mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ari naho igaragaza impungenge ku mibereho y'abazoherezwa muri icyo gihugu indege izanye icyiciro cya mbere cy'abagombaga koherezwa mu Rwanda yari guhaguruka hagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ariko isibizwa ku munota wa nyuma biturutse ku kirego cyatanzwe n'abunganira bagombaga koherezwa ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira biteganijwe ko urubanza rukomeza kugeza kuri uyu wa gatanu icyiciro cya kabiri cyarwo cyo kikazaba mu kwezi gutaha kwa cumi
urakoze Temi Kigali mu Rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu yiga ku iterambere ry'uburimyi ku mugabane wa Afurika iyo nama ibaye mu gihe Afurika cyo kimwe n'isi muri rusange bigaramiwe n'ikibazo cy'ibiciro byiyongera ku masoko byatewe n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'intambara y'Urusiya muri Ukraine n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
Ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya igiciro cyabyo gihanitse ndetse n'imihindagurikire y'ikirere nibyo birimo gusuzumirwa muri iyi nama izasozwa kuri uyu wa gatanu iyi nama kandi yavugiwemo ikibazo cy'ibura ry'ifumbire n'inyongera musaruro n'impamvu ikomeje gutuma ibiribwa biba bike kuri uyu mugabane abahanga muri iyi nama bagaragaje ko muri iyi minsi bigoye kubona ibiribwa bituruka muri Ukraine n'u Rusiya kubera intambara ishyamiranije ibyo bihugu ku ruhande rw'u Rwanda minisitiri w'intebe w'u Rwanda yarahagurutse gutangaza ko ibicuruzwa Rwanda rwakuraga mu Rusiya na Ukraine birimo ingano igera kuri 34% ndetse n'ifumbire mva ruganda igera kuri 14% ibyo bicuruzwa u Rwanda ruzashaka ahandi babikura mu ijabo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama barimo Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa Mohamed Bazoum wa Nigeria na Vice Perezida wa Tanzania Philippe Mpango bagejeje ku bayitabiriye bose bahuriye ku kamaro ko gushyiraho ingamba zikwiriye zo guhangana na ibyo bibazo mu bihe biri imbere uyu mugabane ugashaka ibisubizo birambye ku buryo ubasha kwihaza mu biribwa Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ufite umukoro wo kugeza imirire iboneye ku baturage bawo ku buryo buri munsi babona amafunguro umukuru w'igihugu yavuze ko ibi byashoboka habayeho ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika
We cannot have a coherent approach
Nitwashobora kugera
ku mugambi usobanutse wo kuvugurura ubuhinzi hatabayeho guhuza za politiki z'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi ku isi. Dukeneye kandi no kongera ishoramari mu bwikorezi ndetse no kubaka ibikorwa remezo byo guhunika imyaka, kandi tukihutira no kunoza uburyo bwo kwishyurana.
Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko igihugu cye kimaze imyaka irenga 20 cyarafatiwe ibihano byatumaga hari bimwe na bimwe bidatumizwa hanze. Yavuze ko ubusanzwe ingano nyinshi igihugu cye cyazitumizaga muri Ukraine mu gihe ifumbire yo yaturukaga mu Burusiya. Mukuru w'igihugu cya Zimbabwe yumvikanishije ko igihugu cye cyabashije kweza ingano zishobora kuba zakwifashishwa mu gihe cy'amezi 13, ku buryo uyu munsi nta ngaruka barabona zo kuba ingano ziva muri Ukraine zarahagaze. Perezida wa Zimbabwe yagaragaje ubundi buryo bakoresha mu kwita ku mirima yabo.
Kubera ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere, mu myaka 2 cyangwa 3 twatangije umugambi wo gucukura ibizenga by'amazi mu ntara zose z'igihugu. Twanatangije kandi umugambi wo kuvomerera imyaka. Turifuza kugera kuri hegitari 360,000 zuhirwa, kandi turizera ko tuzaba twabigezeho mu gihembwe gitaha cy'ubuhinzi. Ibi bizatuma twongera kwihaza mu binyampeke mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'uruzuba. Turizera ko tuzagera kuri iyi ntego.
Iyi nama ibaye mu gihe Afurika kimwe n'isi muri rusange bihanganye n'ibiciro byiyongereye ku masoko. Nko mu Rwanda, ibiciro ku isoko byiyongereye ku buryo usanga hari bimwe byikubye kabiri. Ingero ni nka usanga ikiro cy'ibishyimbo cyaraguraga amafaranga 400, ubu bikaba bigeze ku mafaranga 1,000 haba mu mujyi cyangwa mu cyaro. Ibi biranareba kandi n'ibindi biribwa byaba ibyo abaturage bihingira, nka usanga ikiro cy'ibirayi cyaravuye ku mafaranga 300, ubu kikaba kigeze kuri 500 cyangwa 600 hamwe na hamwe. Ibintu usanga bihangayikishije abaturage muri iki gihe.
Ikiro cy'ibishyimbo kigura 800.
Ibyo bishyimbo se ko mironko ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri 800,000?
Ntabye ugasanga wahinze hariya ntiyejeje, niba yahinze 20,000 ahubwo asaruye 15. Kurumbya rwose nta bantu bejeje.
Mbere twezaga bikeya bikaza byunganirwa n'ibituruka nko hanze ku isoko wajya guhaha, ugasanga biri ku giciro gitoya. None ubu rero ibicuruzwa byarazamutse, byasanga rero no mu gihugu byararumbye, ugasanga nyine ikibazo kibaye kirekire.
Wari ubutaka bwagundutse, sinzi icyabiteye. Ubuzima ntago ari bwiza kubera ibihe byahindutse.
Iyi nama yitabiriwe n'abantu bagera ku 250,000, barimo abakuru b'ibihugu, ba minisitiri bashinzwe ubuhinzi ndetse n'abikorera. Iyi nama ikazasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi naho leta yatangaje ko yemeye ko bidandazwa birimo intete, ifu y'ibigori, isukari hamwe n'isima byinjizwa hisunzwe amategeko ajanye no gutoza amakori mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Yves Ndayishimiye.
Icyo cyemezo cyatangajwe kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, hamwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ni ingingo yemejwe n'inama shikiranganji. Onezime Niyukuri avugira ubushikiranganji bw'ubudandaji mu Burundi.
Bwisunze ibyashinzwe n'inama shikiranganji, buramenyesheje abagwizatunga muri rusange ko birekuwe kwinjiza mu Burundi ibidandazwa mbumbarugo, harimo indete n'ifu y'ibigori. Barashobora kwinjiza kandi isukari hamwe n'isima, ariko biribukijwe ko amategeko ajyanye n'itorozwa ry'amakori n'amatagisi bibandanya byubahirijwe.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji bumenyesha ko iyo ngingo yafashwe hisunzwe ibyegeranyo by'abadandaza bitura ubushikiranganji basaba impusha zo kwemererwa kwinjiza ibyo bidandazwa mu gihugu. Onezime Niyukuri uku niko abivuga.
Turavye umwitwarariko w'abenegihugu hamwe n'abadandaza bitura ubushikiranganji kenshi baje gusaba impusha zo kwinjiza ibyo bidandazwa mu gihugu. Abadandaza bamenye yuko bashobora kwinjiza ibyo bidandazwa, na cyane cyane ko ari iby'ingirakamaro kandi bikenerwa cyane mu gihugu.
naho abahinga mu bijanye n'ubutunzi mu Burundi bavuga ko byari bitangaje kubona ibiribwa habibura ku masoko mu gihugu cy'u Burundi ntagire igikorwa ngo abantu bashobore kubyinjiza kugira ngo n'ibiciro bigabanuke. Fosse Ndikumana asanzwe ari umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari ibereye mu Burundi. Uku niko yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone.
Nk'ibyo by'intete zifu byo byurumva ubushiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaguma buvuga ngo umwimbu n'umusese karango umwimbu n'umusese karatwe tukavuga tuti umwimbu mu gihugu ntukwiye bibekana yuko twa turiko turavuga ibintu ntituba turiko turarira busebe umwimbu mu gihugu ntukwiye ibyo twabivuga tukabishimangira kandi ibintu byerekana mu biharuro byo kuza mu myaka iheze yaje kuza ngo umwimbu urakwiye nta biharuro werekanye ntiwerekanye by'abarundi bakenewe ziziya ziba ari imvugo za politiki iyo rero ibintu bidakura reka abantu bagashobora kuvyinjira.
Faustin Ndikumana anavuga ko iyo ngingo yemerera abagwiza tunga kwinjiza ibyo bidandazwa mbumba rugo mu Burundi bizosahiriza abenegihugu no kwigabanuka ry'ibiciro ku masoko
ugasanga n'ibiciro kumbure ntibisubiye kubana ibiduga bikaba umurengera ko muri ico gihe byabifashije yuko za monopole z'abantu usanga ari bagurisha ikintu kimwe ugasanga no babidandaza bonyine isukari ugashaka abantu bashaka kuyitungiramwo mu bijanye n'intwari bereteza kuranga iby'ubutunzi ico bita bonne gouvernance economique ico onyi ni kintu cagica kigira ico gisahirije
mu Burundi nta bitigira bihari byerekana ibiribwa bikenerwa kuvanwa hanze y'igihugu kugira ngo bishobore guhaza ababikenera ku isoko. Aha kandi n'ibiribwa byimbuka imbere mu gihugu nta bitigira ibyabyo bihari gusa ubushakashatsi bwakozwe na programu y'igihugu itanga ubufasha mu bijanye n'uburimyi ifadikanije na FAO bwerekana ko ibura ry'ibiribwa bikenerwa ku isoko ry'u Burundi ruri ku kigero cya 30%. Mu biharuro byasohowe n'ikigo OBR mu mwaka w'2019 byerekanye ko inzahabu arizo ziza ku isonga mu bidandazwa u Burundi bushorera hanze ku rugero rw'ibice 50%, mu gihe ibyinjizwa mu gihugu byo byiganziwe n'ibitoro ku bice 19 n'ibice 7%. Umugabane wa Aziya ni wundi mbere y'iyindi muri ico gisata cyo guhanahana ibidandazwa. Ibice 60% by'ibicuruzwa u Burundi bushorera hanze bija muri uwo mugabane, 52% n'ibice 5% by'ibyo bwinjiza bikava muri Aziya nyene. Naho ibihugu biza imbere y'ibindi mu ihanahanwa ry'ibidandazwa n'u Burundi ku mugabane wa Afrika biza bikurikira umugabane wa Aziya, ibiza imbere ni igihugu cya Kenya na Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Nuko tubabwiye amakuru tumenye mu kanya nuko umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ahejeje kwitaba umuremyi afite imyaka 96. Turi kumwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Londres, Venuste Nshimiyimana. Muraho Venuste.
Frederic, buriweho?
Turi neza. Amakuru ariko atangazwa n'amakuru y'akababaro k'Ubwongereza bose ubu ibintu byifashe gute? Turabona ko ku ngoro Buckingham Palace hakoraniye abantu benshi cyane rwose, ibintu byifashe gute?
Nibyo koko nk'uko bivuze, igihugu cyose kirarira, igihugu cyose kimaze kumenya inkuru y'incamugongo ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri yitabye Imana. Itangazo rishyizwe ahagaragara n'ingoro y'ubwami ya Buckingham ivuze yuko yitabye Imana kuri iki gicamunsi. Itangazo rikaba ryashyirwa ahagaragara ku isaha 12:35 n'itanu, akaba yitabye Imana ari mu ngoro ye i Balmoral mu gihugu cya Scotland, aho umuryango we wari wagiye kumusezeraho abana be bose, abakazana be. Umwamikazi nk'uko ubivuze Elizabeth yitabye Imana afite imyaka 96, akaba yarabaye umwamikazi mu mwaka w'1952. Yarafite imyaka 25 gusa icyo gihe, ndetse nakubwira ko yari yagiye muri Kenya, ari ahantu yagiye gusura igihugu cyatumye ahitaba umwamikazi. Abaye rero umwamikazi umutegetsi ukunzwe cyane muri kino gihugu, ukuburyo nakubwira ko abategetsi bose ubungubu baritegura gutaha batangaza ariko bandi batangiye no kwifatanya n'umuryango bavuga yuko bamusabira abanyamadini aba ministeri w'intebe ndetse na perezida wa Leta Zunze Amerika kuri igice cy'umunsi yavuze ko yifatanyije nabo ngereza bose kugira ngo basabire umwami kazi
Shimimana turagushimiye cyane rwose ku kanya utari kugira ngo tubwire urupfu rubabaje umwami kazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri turashimiye rero abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose bakurikiranye ikiganiro cy'isaha mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.